imuva ni radio ijwi ya Amerika. Tatishwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nchuti mwese duteramanye muri kumwe na Orion Itangishaka. Ni wa mwenye w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Abagendana ubumuga bavuga ko kwiga amashure no gukora ibindi bintu bibafasha kwiteza imbere bishobora kubafasha kugabanya canke gukuraho intambanyi bashobora guhura nazo. Umwigeme iremo kwishaka Janine afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru niko abibona bamutazira bitangaza kuko mu kwandika koresha ukuguru akigana n'abandi bana batagira ubumuga. Aheruka gutsindira ikibazo cha leta cyo mu mwaka w'icyenda concours national icyifuzo ciwe kikaba ari kuzoba umumenyesha makuru. Niwe mutumire mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya tukaba twongera kuganira kandi n'amashirahamwe afasha abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi badufasha gutahura ubuzima bwo kugendana ubumuga muri rusange n'impanuro cyane cyane kugwaruka. Ikaze rero mwese
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga y'uwo munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Tugiye kwihweza ubumuga ingene ababanyi nabwo babubayemwo n'ivyo bariko baragerageza gukora kugira ngo biteze imbere amakumbure na zimwe mu mpanuro bafise kugwaruka cane cane rugendana ubumuga n'ugwaruka muri rusange. Ni mu gihe umwigeme ire mu kwishaka Janine afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru abamutazira bitangaza kuko we yandikisha akoresheje ukuguru akigana n'abandi bana batagira ubumuga. Aheruka rero gutsindira ikibazo cha leta cyo mu mwaka w'icyenda concours national akaba afise icyifuzo cyo kuba umumenyesha makuru. Tukaba twamutumiye mu kiganiro cy'uyu munsi, tukaba kandi twanatumiye bamwe mu bajejwe gufasha abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi, abakenyezi le veillante bo mu gihugu cy'u Burundi bakaba baserukiwe n'umufasoni Uwimana, umufasoni Uwimana Nadia turi kumwe ku murongo wa telefone araza kudufasha gutahura byinshi bijanye n'ubuzima bwo kugendana ubumuga cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tube twakiriye umufasoni Nadia Uwimana hanyuma mukanye kari imbere twizira kuganira na Janine ire mu kwishaka nitura muronga ku murongo wa telefone muri kano kanya. Tubibwire rero banyonyi bishwi rya Amerika nkuko bisanzwe murashobora gutanga nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira muterere mushikirize ibibazo, mushikirize n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Adresse yacu kuri Facebook murayizi adresse yacu kuri Facebook ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. N'ivyumviro byanyu kuri urwo rubuga turabisoma tukabisangiza. Ikaze neza rero mwese. Madame Uwimana Nadia tubaha ikaze, tubashimira gufata kanya ko kuganira na Radio Ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
Muraho, murakomeye.
Turakomeye.
natwe turashima twizere ko aga telefone kaza kudukundira ndumva harimo amajwi ya sanata camwe neza ariko nizera ko biza kugenda neza nkuko mwabyumvise mfaso ni ibijanye no kugira ubumuga ni ibintu biba bitoroshe cane cane mu gihugu sanga amashure ibitaro n'izindi nyubakwa nyinshi ziba zititeguriye kwitaho canke gufasha abantu bagendana no bumuga haba abagendana udukinga haba abavura haba mu buryo butandukanye ubu muri kino gihe kumbure mbere yuko dutangura mwo tubwira uko igitigiri cabagendana ubumuga mu Burundi niyaba gihari nyaco bo babangana gute cyane cyane mu mashure cyaba kizwe
nakoze ku gitsa ubu nta gitigiri kubwaho cyo kuri ngo gihari hano mu Burundi cabagendana ubumuga n'ukuba tutakorera ku bihari uburozi bwa transporto itangwa na abakomantari ariko mu Burundi nta bihado nta bitigiri dufite nezina ego uretse ko twiteze yuko rusansuma izokuri izohoza izoshimangira no kumenya abagendana ubumuga buba bari mu Burundi.
Hanyuma dusubire inyuma gato mutubwire kumbure ishirahamwe ryanyu iryari ryo ku batarizi hanyuma bimwe mu byo mugerageza gufasha abantu bagendana ubumuga mu gihugu.
Ishirahamwe ryacu ni ishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa cyane ku izina rya Levalante. Ni ishirahamwe ryabayeho kuva mu 2008 ryemererwa gukorera ku mugaragaro mu 2009. Bimwe mu byo dukora harimo ubwa mbere muri rusange guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga ariko kandi turibanda cyane turifokaliza cyane kuri les femmes et les filles handicapées abakenyezi n'abanyabugeni bagendana ubumuga. Mu mahangiro yacu tukaba dufise gukinga amabi abagendana ubumuga bahura cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariho kumviriza abagendana ubumuga baba barahuye n'ibibazo bitandukanye kubaha ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'ubuzima ndoragitsina ego hamwe no guteza imbere ibijyanye n'inkino ku bagendana ubumuga ego
murakoze cyane murantunga niba ntumvise neza izina gishira hamwe ya telefone kare kagoranye gato mudusubirire mu izina gishira hamwe
ishira hamwe association des femmes handicapées les vaillantes
yego nkuko mubyumvise ishiramwe ni vaillante vaillante rero mu gihugu cy'u Burundi ku batarizi barashobora kugitura mu kanya kari imbere uraza kuduha kumbure nimero za telefone hari aba bafite abana canke nabo nyene bifuza ubufasha mu bijanye no kugendana ubumuga ugasanga benshi batubwiye ko batazizi ariko murayumvise vaillante ni mu gihugu cy'u Burundi ego nkuko mubivuze hariho amabi menshi akogwa ku bantu bagendana ubumuga amwe muyo musanzwe mufasha abo bagendana ubumuga cyane cyane muri kino gihe ni nkayahe ku bana b'abakobwa mugerageza kubafasha cyane cyane
mu byo abagendana ubumuga bahura nabyo kuva mu bwana bwabo hariho kutitabwaho haba ku bavyeyi cyangwa ikibano ugasanga umuvyeyi afite umwana agendana ubumuga ashobora kumushyira mu ishuri rero iyo umwana agendana ubumuga adashobora kujya mu ishuri iterambere ryiwe riragorana iyo ari umwana w'umukobwa rero hoho urumva yuko agira inzitizi nyinshi ahura na byinshi bituma adashika ku iterambere uretse kandi yuko ahura kandi n'amaviyoronse atandukanye kubera yuko atabaye agaciye mu ishuri muri ayo hariho n'ubukene usanga buba bumugarije amaze kuba afise ubukene n'umwigeme ahura na byinshi hari abamwexploita ugasanga baramukoresheje ibyo atakoze ari no penso tu dominiriza come tu chiedi se qui c'è un'ultima giorno di cena con Girango o amiche mi ha chiamato un muca umile a padrata cioè c'è un sciore a Roma ma con a mamme con la Roma a Macuru e di mamma non va a buru buru o genda non muca a uranazzo c'è un'amiche
murakoze cyane birumvikana ko nkuko bivuze haba harimo intambanyi nyinshi cyane kubera ko nyine ubwo bumuga baba bugenda n'abantu mu kibano barashaka kubakengera bashaka kubasuzugura n'ibindi byinshi kumure muza kudufasha gutahura hamwe n'impanuro kumure kuri abo bantu nyine baba bari mu kibano haba ababyeyi abarezi abagenzi inshuti muri make ku murongo wa telefone rero mfaso ni Uwimana turafise abanyoni b'ijwi rya Amerika nabo nyine barifuza kubabaza ibibazo guterera duhere kuri Simo ku murongo wa telefone turi kumwe Simo mahoro neza yitanga Simo ku murongo allo Simo uratwumva Simo numva menga afisa kabazo ku murongo wa telefone Simo biramugoye Simo uratwumva kumbure tuzaza kugerageza kumugarura Simo ku murongo ego hama muratubwiye ko madame muratubwiye ko intambanyi bahura nazo cyane ku mwana w'umukobwa biba bitoroshe na gato mu mashuri hoho mu gihugu mubona ukugerageza kwitaho abo bana bagendana ubumuga bigenda byiyongera mu buryo babitaho mu buryo babafasha muri make aho mugendera mu gihugu muri kumunagerageza gufasha mubona bimeze gute mu bijanye n'indero zabo
muri make mu bijanye n'indero icyo tubona coba cyateye imbere nuko ubu turashobora gusanga mu mashuri atandukanye hariho abana bagendana ubumuga bayitabira haba amashuri bahuriramo n'abandi turabona abana bagendana ubumuga bagendana amashuri ama kandi turabona ko no mu bigo hari abana b'abakobwa bajyanwe mu ishuri ariko bose bavuga ngo intambanyi ziracyari nke kuko uretse nk'abari mu bigo mu masantre urumva bashobora gukurikirana inyigisho neza ariko hariho abandi baba bari baba ahantu bategereye amashuri ugasanga urugendo bagira ni runiniya ku buryo usanga bashika bikoranye ku mashuri hanyuma rero uretse n'ibyo kuko urumva niho baba bari kandi amashuri aba asanzwe ariko yabo iyo niyo ndikizi yuko usanga benshi badashika ku mashuri ariko niyo bashyitseyo ku mashuri ingene haba hatunganije nk'umwana w'umwe ajya nko muri toilette y'akarorero ama toilette urabona ntaba yubatse ku rugero rwo kwakira abagendana ubumuga abana cyane cyane abana b'abigeme kuko hariho uko binjira muri toilette uko baza kubasaba ko ku mantu uza ku mashuri udasanga hariho nk'ama toilette asize bashobora kujya ko neza cyangwa ugasanga n'isuku ryayo ibyo barito bimeze neza ku buryo wamwana agendana ubumuga bimworohera gusangira iyo twarete n'abandi bana ubona ko hari abana benshi hariho bisaba yuko abanza bifatikiza hasi ukumva yuko hataba hubatse ku buryo abona icyo yiyakuya ko muri twarete izo zose ni intambanyi nziza no ku matariwe ugasanga hari indwara ashobora kwandura kubera isuku ritaba ritunganyije muri ayo matwarete kandi bisaba yuko ategereza kuronka aho yifatikiza rero navuga nk'amashuri amaze gutahura akakira abana bagendana ubumuga bokorana n'amakomite de gestion de l'ecole kugira ngo bashobore gutunganya ubwiherero ayo matoilette b'abana bagendana ubumuga bashobore kubisangiza kugira ngo bahabe ahantu batunganye kandi afite isuku.
Ego murakoze cyane.
Ikindi nari kuvuga yari nk'igihe nko ku rubaho donc accessibility yo ku rubaho kugira wa mwana agendane ubumuga yigana n'abandi niyumve ariyemeriye yari ku gakenda ugasanga ikibaho kiri hejuru cyane ariko bo nihenze umenga mu nyubako z'ubu ikibaho barakimanura bagakuraho n'akaka esikariye kaja ku kibaho nk'aho byaba bitarashoboka nacyo nyine bokirabira ko bugikorera ko kugira ngo wa muntu agenda ubumuga ashobore guparticipa mu ishuri atumvise yuko ariyemiriye agiye ku rubaho bagasanga ntagira ntahashikiye.
Ego ugasanga kenshi biranatumye batanamuhamagara ku kibaho kubera icyo kibazo nyine cy'ubumuga. Reka mpindukire nakiri uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Turafise Frederic. Frederic ku murongo turi kumwe, muratwumva?
Ndabyumva neza. Ijwi rya Amerika muraho.
Amahoro, amahoro.
Navugana na Frederic Sarupongo wiburaga mu karere ka Mujyaruguru y'u Rwanda. Noneho ikintu mbere na mbere nagira ngo mvuge kuri uwo umuvandimwe ufite ubumuga ariko akaba akora ibintu bisa n'aho bitangaje, ni ukuri mbere na mbere kuraje kuri we, kuko nko mu Rwanda twamaze kubisobanukirwa ko ikintu cya mbere tubona Leta yacu yafasheho nk'ingamba ni ugukura hariya amazina yabateraga icumuwe mu bandi, ukumva umuntu ngo nimba atareba wenda mu Kinyarwanda bahumva ikirundi cyane baranyihanganya kuri radiyo yumvikana mu Rwanda no mu Burundi, ukumva ngo ni ruhuma ibyo bintu ugasanga ntukozetereza Leta y'u Rwanda yabikuyeho ibaha n'amahirwe angana muri sosiyete. Ubwo rero numva kuri we nkuko yavuze ko afite intego cyangwa se indoto zo kuzaba umunyamakuru, natwe no mu Rwanda barahari bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se ubw'ingingo ariko bakora imirimo itandukanye no muri sosiyete isanzwe ukabasangamo. Icyo nabwira umuntu uba wara vukanye ubwo bumuga ntabwo ari igihe cyo gucika intege, ngo ni igihe cyo kwiyubaka kugira ngo nawe amenye ko ari umuntu wundi cyane n'imiryango irengera abantu bafite ubumuga ko yakorera ahantu henshi hatandukanye, n'ubwo usanga Leta yarashyizemo izo ngamba zitandukanye ariko hari n'ubwo usanga bitubahirizwa cyane nko mu mabisi yaba agiye nko gutega imodoka ugasanga ntabwo yurizwe uko bikwiye cyangwa se abantu barimo baramucaho, kandi buriya mu by'ukuri kuko ntawe ujya muko avuka n'abavukira, niyo mpamvu umuntu wese yagakwiye gufatwa nk'undi. Nashimiye rero n'imiryango itegamiye kuri Leta iba igira uruhare mu kwita kuri abo bantu kuko aba ari ikibazo gikomeye ariko nanone kidakuraho icyizere cy'ubuzima. Murakoze ijwi rya Amerika
cyane rwose. Murakoze cyane namwe Frederic, cyane cyane nkakura ko kiyumviro utanzi kerekeye amatazirano atabari neza akwiye kuvavanurwa mu kibano. Murakoze cyane. Ego mpindukire nakire Patrick mbere yuko umutumire agira icyo bivuze. Ko Patrick ku murongo wa telefone turi kumwe.
Ndamwumva.
Amahoro cyane.
Ni amahoro kabisa.
Ego tugakwijambo.
Urabona ko ubuzima buzabusaba akazi ukareba nk'abantu batuye n'ubumuga ni nziza kubana umurimo ukabatabara mu buzima bwabo. Ureze amaguverinema yacu ntabwo areba abafite ubumuga, nta mfashanyo bahabwa, abe n'amashyirahamwe yita kubatuye n'ubumuga. Nicyo gituma usanga abatuye n'ubumuga bari mu bibazo byinshi cyane. Umuntu ufite ubumuga akagera akazi. Urebye mu bihugu byinshi bya Afurika nta gihugu kitabara abafite ubumuga. Iki ni cyo kibazo cyane dufite twebwe hano muri Afurika. Urasanga umuntu ufite ubumuga afite abana, ukareba ntabwo Leta imwitaho ariko umuntu agize akazi baziza cyane kubera ko nawe arareba mu ruyango wiwe nawe aratuma abana biwe ku ishuri nabo bikiga nawe arwaye akivuza kubera ko aba afite ubumuga igihe umwanya barwara ntabwo babavuza ku busa kure rero byaba byiza nka zino ntwaro zacu izi guverinoma zaba bintu biza cyane
yego cyane ko reka nawe nyine yugire icyifashije birumvikana turagushimiye cyane Patrick agatelefoni kari kaguranye ariko yego ndumva cyumvira cyabo cyaserutse ego umfasoni w'Imana turumvise abanywanyi bishwe rya Amerika Frederick yagarutse ku kibazo cerekeye amatazirano amajambo ibintu bivugwa mu kibano bikwiye kuvavanurwa ba Patrick nawe agaruka kubijanye no kuronswa ubuzi kumburira dufasha kumva bimwe mu bikogwa ubuzi canke imyuga ihari muri kino gihe ibafasha ariko duhere kuri Frederick cyumvira ciwe
murakoze cyane Frederick ya dorote cyane kujyanye n'amatazirano abagendana ubumuga atandukanye by'ukuri kenshi abantu baravuga bati abagendana ubumuga barikumira ariko jewe iyo ngita amahirwe yo kuvugana n'umuntu mvugani nta muntu ubwiwe yoshobora kumira biva hahandi nyine biva kuri ya matazirano baguha kuko ayo matazirano nayo nyine ari muri za bindi bituma ugendana ubumuga akumirwa ari muri za bindi bituma wa mubyeyi ari hajya mu kibano abyaye umwana agendana ubumuga cyane yagize ubumuga adashobora adaheza ngo amuhe amahirwe angana n'ay'abandi kuko bamuhaye ya matazirano ayo matazirano nayo kenshi ntidusanga arayamukuza dusanga ahubwo arayamusubiza hasi niko wumva nk'ubu iyo ufite umwana akavuga ati niki tumva ntabwo uko agira ubwo bumuga ni umuntu afite amateka umuntu afite agateka kategerezwa kubahirizwa umaze rero kumuha ayandi matazirano mwita za wa Kenya n'andi matazirano nyine kamuga kaguru urumva cyayumva yuko ari igice cy'umuntu ntaba kiri wa muntu yuzuye rero amatazirano si meza haba kugendana ubumuga haba mbere no ku kibano cya kibano kizoca kiguma gihe ikibanza gitoyi ugendana ubumuga bivuye kuri ya matazirano ni ukuvuga ntazoheza ngo ashyikire iterambere kuri we kuko muri we hari akantu kaje wesosiyete ko kumugira muto ko kumushyira
hasi kumukengera
ko kumukengera esime yiwe ntiheza ngo iduge azaguma ari wa wundi ari hasi nyene adafite ikibanza kibereye mu bantu ari naho nk'iyo
tukiri kuri icyo nyine ntabaciriyemo turabona umwigeme Janine we bamwita bitangaza hoho naho niho bari kugira ngo bavuge bati kumbure ntitwari twiteze yuko wowe ibyo wobishoboye naho yoba ari ijambo ryiza cyangwa izina ryiza byo byo bivuga ku iki
naho toba ari bo arashobora kuba ari nk'agatagerano keza nk'igitangaza mugabo urumva yuko kari inyuma y'ubumuga afise ni igitangaza kubona yandikisha ukuguru abandi bandikisha amaboko urumva yuko
biravana
mujye twumva ngo hari itazirano riba ryiza uko riri kose urumva ko riba riri inyuma ya bwa bumuga afise bagize referense ku bumuga aba afise ni ukuvuga ucumenga ni ikintu gitangaje nyine mu gihe tuzi yuko ugendana ubumuga afise ubumenyi nk'ubw'abandi afise ubwenge nk'ubw'abandi uretse kijya gihimba cyagize indwara cyangwa kikagira ubwo bumuga ugatuma adashobora guceka ku rugero rumwe n'ubw'abandi ntajani niwe urumva kujyana nko kwishure nta kibazo afise cyo kwiga cyo kimwe nabandi ayo yogira intambanyi zo kutandikanya rutsa nuko uwandikisha amaboko abigira ariko kamen iyo igihimba kimwe kitari beaucoup plus fonctionnel hariho ibindi bihimba bikora nk'uwo ntako amaboko ntashobora kumwandikira ariko urabona ko yashobora kwa adapta amaguru akandika rero nkaca mvuga kuri ayo matagirano rero ni ukuva bafatiye kuri cya gihimba kidafite ubushobozi aho ni ukuvuga ko bisunze za ntege nke z'umuntu aho kwisunga bya bindi bindi byinshi ashoboye
yego birumvikana ko aba bariko baratanga ayo matagirano akenshi usanga batariko bariyumvira izo ngaruka canke ivyo bindi biba biri inyuma reka kumbure turaza kugaruka kandi kubijanye n'icyo leta yakora n'akazi mbanze nakire umunyoni w'ishuri rya Amerika ku murongo arindiriye Désiré amahoro neza Désiré kazi
amahoro
murahura komeye
turashimye
tuvuganye uhe
jewe nda muri Congo
nduga ku ijambo
ni kuvuga ko icyo ikaniro mwariko cyo ugenda n'ubumuga dufatiye nk'uko mwigeme afise ubwamuga bwo kwandikisha amaguru nigeze nagiye bamutaziriye je ndumva icyo noterera n'uko atakumuha hazabirimo ahubwo ashirutse umwete ego
hama ababana mu kibano nawe aho uherereye bafise ubumuga bo bubonye babayeho gute mu kibano barabafashije barabitayeho byifashe gute
reka mu kibano bo basanzwe bagenda n'ubuga nta kibazo bafise kweri
baragerageza kubita turagushimiye cyane Désiré aho muri Congo ego tubandanye ku murongo wa telefone twakire Marc Yuluk amahoro neza ma akazina kawe nitoroshe ego muduhamagaye uri hehe ndabona telefone isa n'idasanzwe
Zambia
muri Zambia byifashe neza muri Zambia
byifashe neza kweri Angola turashima
ni byiza ego muduge ku ijambo
hanyuma ndabamukije umutumi
ego mfasa ni Nadia Uwimana umushyiramwe veyant arakumva
hanyuma bwa mbere na mbere nabanza kumubwira ati ubuzima nta kidashoboka umuntu gusa mu gushyiramo ishakati birakunda iyo umuntu ashyizemo ishakati birakunda intego yipfuza azayishikako kandi kabazana ko nca ndamubaza ese kubana ubumuga bwo kutagira amaboko yamugaye akuze cyangwa yavutse atamaboko asanzwe afite
ubu tufise ku murongo n'uwo mwishyira hamwe ariko Jeanine twagerageje ku murongo ariko telefone ntirikira camwo neza mu bisanzwe Jeanine mwabonye ku rubuga rwa Facebook we yavutse ariko ameze n'akazina kiwe karabitubwira ati iremwe kwishaka niko yitwa niko yavutse ego niba atakabazo kandi reka tubandanye kumutumire ego madame Uwimana twatwumvise Patrick nawe nyine agarura ikibazo cerekeye ugufashwa mu bijanye no kwiyungunganya akazi none imyuga muri kino gihe ubona Erica irafasha abagenda n'ubumuga ubwo ari bwo bwose mu gihugu ubona yifashe gute bahurumbikira ihe myuga cane cane kumbure ikwiye kongerekana kugira ngo abagenda n'ubumuga bashobore nabo nyene kuronka ubuzi muri ije bisata
mu bisata cy'imyuga abagenda n'ubumuga uretse yuko n'ubundi buzima bwose bwigira mu bijyanye n'akazi babishobora, ariko hariho abatashoboye kwiga amashuri maremare usanga biyoheranse mu myuga itandukanye kugira ngo bashobore gusununura ubuzima bwabo. Hariho abashona, hariho abadesa, abagisha, abagira sudira, abakora amasabuni, abakora nyine ubuhinga butandukanye, imyuga itandukanye. Ariko nkaca nsubira nkavuga nti iyo myuga niko barayikora, ariko eske harimo bari professionnel mu byo bakora? Batari professionnel urumva ko bahariho ibindi ntambanyi ituma ibikorwa byabo bidahurumbirwa cyane. Ariko kandi hariho n'abari professionnel nk'abashona n'abadesa, ariko eske ibikorwa byabo birahurumbirwa kugira ngo kitwe akazi? Nanjye cyane muri iyi myaka ibijyanye n'umwuga ari ibintu biriko birateza imbere abantu benshi. Eske nta ntambanyi nyinshi usanga zihari ku bagenda n'ubwo bakora iyo myuga zituma badatera imbere? Ariko intambura harashobora kuba hariho nk'intambanyi y'uko ugenda igikorwa cyose kidahurumbirwa kubera ya perception abantu baba basanzwe bafite ku bugendana ubumuga, babona umenga ntacyo ashoboye, bamaze kubona ko atacyo ashoboye cyo usanga n'imyuga yabo batayihurumbira kuyitura ngo babatunganirize. Aricyo gituma usanga nk'abagendana ubumuga benshi yego barakora iyo myuga mugabo iterambere ryabo ugasanga ntibigaragara variant competition cyo kimwe n'abandi kugira ngo umwuga wabo nawo uje ahabona.
Murakoze cyane. Reka twakire ubundi, turafise Etienne ku murongo wa telefone. Etienne Manirakiza, uraho neza?
Naho neza,
komeje. Ego, turaho turashima. Namwe muherereye hehe?
Naje ndi mu Burundi, Mucankunzi, ndahisa mbe muri ino.
Mucankuzo?
Niyo mvuka ariko ndi Muyinga.
Muyinga ni byiza cyane. None ikibazo cy'abagendana ubumuga muri ako karere cyane muri rusange ukibona gute?
Bo no sawa ndiko ndaraba abantu bagendana ubumuga baragaragaza n'abantu nk'abandi kandi baragaragaza babayeho neza, ntawavuga ngo barikumiriye cyane barazibi bose barashyize hamwe babanye neza n'abandi. Ndi kandi twiteza imbere, nta muntu n'umwe yicaye ngo ni uko ngo agenda mu muka ngo usanga arabuze ibyo akora cyangwa kubera iki oya ntaragaragaza kwingunganya uko biri kose ugenda mu muka nk'ubu nk'akarero natewe nsanzwe ngenda mu muka.
Mugendana ubumuga bumeze gute? N'icyabataye ikibazo
ngendana ubumuga bwo mu kuguru, ari ukuguru kw'ibubamfu. Ariko ndashobora gukora ibintu bitari bike kandi byeze nk'uko nshoboye aho ngeza jyewe ndashobora gukora intungane.
None nk'akajambo cyane, ego komeza
namba nzakira nk'ukurima ndafata nk'ihantu nkakurasira kangenda nko gukora nko mu ndimiro nkakora nko guhera nka 12 nkaca nshika amabati asaha yine bivanye n'intege nke ziwanje mba numva mu kuguru kwanjye ariko ntegereza gukora. Nsacyo cyose cyane ufashe urugendo ukavuga ati na amafaranga afite yo kuyunguriza reka ngende bavuga ati reka ngende ndinduke ngende buke reka mugampaka ushyitse kuri cya
kintu wagerageje uti uko biri kose urafise aho ugeze.
yego mukarafite ico iha yangiro nta bedesi ngo nikubera ngo amugaye ahubwo yumve kutashe inde ko nkaba ndikitsa hajine hajine yumve ko ari cyo ashoboye nagikore
Ama none mu kibano twako turavuga kubijanye no koroherezwa haba ari mu mashure n'ahandi zimwe mu ntambanye ubona zigihari muri kino gihe naho ibintu bigenda birahinduka biba byiza haba ari mu mashure n'ahandi wowe intambanye ubona zigihari zikwiye kwitabwaho cyane cyane nko mu mashure ni nk'izihe wifuza kubona zihava zitorega umuti
ai sambani cyose cyitabwa nk'umashure babona haja amashure hari kuntu bivanye no kuntu ubumuga bw'umwe wese kuko hariho aba ubumuga bw'atandukanye hariho uwo bidakunda ko atambuka na bukebuka agira nko kumusakinga ugasanga hariho ukuntu nano zitabwa ukuntu bubasezanye n'isi ntaho hantu bahura rero kura ugasanga umunyeshuri ntashoboye gushikayo rero barakwiye kurabanye n'ukuntu bubaka musango barabishoboye hariho amasante y'abantu bagenda mu muka ari amashure baboroheje ugasanga biri n'ahandi barakwiye no kubikora bakavuga yuko bakira abantu bose bitandukanye ubwo utandukanye bakagerageza kuraba ingene bokorohereza bose
none wowe wifuza gukora ubuhe mwuga muri kazoza ndumva yuko ukora ibintu bitandukanye kandi ukagerageza wifuza gukora iki muri kazoza nk'umwuga
muri kazoza kiwanje nuko nje mu bunye ntanze ni ibintu by'uburimi n'ubworozi nizo ni byinshi nanjye nze ubu bunye nkeneye gushika intangiro z'ibanze kwikorera imirimo yanjye ntabona yuko mfite gufunga ubundi kimbesejeho nkiriwa ndatagusaba
byiza cyane
kwiteza imbere muri make
turagushimiye cyane rwose Etienne ku ntererano yawe nizera ko abatuko baratega amatwi cyane cyane rwaruka bumvise impanuro zawe kandi n'abari mu kibano no mu mashure no muri leta bumvise bimwe mu byo mwifuza ko bohindura cyane cyane ku mashure urakoze cyane
yego murakoze cyane no mutumire turamushimiye cyane
Imana urakoze cyane ndabwiye rero ku murongo wa telefone ko dushoboye kuronka Janine iri mu kwishaka aka telefone kare kagoranya ariko Imana ishimwe turashobora kumuronka benshi mwamubonye ku rubuga rwacu rwa Facebook no mwigeme akerebutse cyane umwigeme batazira bitangaza kuko akoresha ukuguru mu kwandika kandi akaba heruka gutsinda ikibazo cyo muri leta mu mwaka w'icyenda akaba ariko arabandanya ivyigwa vyiwe neza reka tumwakire mu kiganiro Janine uraho neza urakoze gufata akanya ko kuganira n'ishwi rya Amerika Janine uratwumva
Yego ndabumva
Ni byiza cyane uraho meze neza
Yego ndashimye
turagukeje ku kibazo heruka gutoba
murakoze
Akaruhuko none kameze gute muri iminsi twatwumvise yuko uri mu karuhuko vyifashe neza
Tisakeneza tarubuke.
Ntibyoroshe kuri benshi muri kino gihe bose barafise akabazo ku uburyo ibintu birazimvye muri iyi minsi ntibyoroshe ariko umuntu aguma agerageza. None muci nta tuntu uba wararose uburakora to kwiyungunganya uherereye ingozi bimeze gute?
Ya natwe narose.
Ubundi iyo turonse udukogwa tubari nk'utuwe.
Ye. Nayana kagogana kamwe ndasora cyo kuyungunga.
Twumvise turi kumwe ku murongo na Madame Nadia Uwimana aravuga ati hari he imyuga itandukanye abantu bagendana n'ubumuga bashobora gukora, haba ari gushona, haba ari kubaza, imyuga itandukanye, ariko wewe twumvise ko wifuza kuzoba umumenyesha makuru. Icyo cyumviro cyakujemo gute, tubwire muri make kumbure bishobora kuba bikimeza uko canke warahinduye kuba umumenyesha makuru byakujemo gute?
Yego panangura kwisa nicyo cyumviro cyanjye natangiye kuyumvira mu mutwe.
Mbaza
nibira
kuvamo. Mbaza none tubazo tujanye no kuba umumenyesha makuru numve ko notwo no kwishura. Hari ibibazo bufise. Nibaza ko ari umwuga mwiza kandi uzowukunda, umwuga wo gutanga makuru, kumenyesha makuru, kunonosora inkuru. Nibaza ko ari ikintu uzokunda cyane. None ga Janine, hariho benshi bari babajije bati mbega Janine yoba yaravukanye ubumuga, yoba yaragwaye, tubwire muri make utubwira urugendo rwawe, n'abariko barakubona kuri Facebook ubibwire muri make uri we izina ryawe n'ubumuga bwawe, niba warabuvukanye cyangwa waragize ikibazo cyo kugwara.
Yana putse nyine.
Uba mu bisanzwe uba mu ntara ya Murambya aho wiga canke uba he?
Ingozi.
Uba Ingozi, turuka Ingozi.
None
ga Janine mu kibazo uheruka gutsindira ubona uzobandanya amashure canke akazoza kawe ufise ivyumviro vyo kubandanya amashure canke gukora ibindi bintu muri aka kanya ivyumviro ufise nibi?
Ke ivyumviro cyanjye niko nabandanya amashure.
Bimwe mu byo ubona ukeneye kugira ngo bigufashe muri iyo nzira yawe yo kubandanya amashuri byo bari ibihe twavuze mbere yuko uza mu kiganiro, zimwe mu ntambanyi ziba zihari nko ku ishure nko mu kibano, bimwe mu ntambanyi ubona ziki kuri mbere wifuza ko zova kugira ngo ubandanye amashuri yawe ni nk'izi?
Nuko noronka nyene aho hantu nyene shaka kwiga.
Ahano wo kwigira? Aho sanzwe wiga harakorohera niho uzobandanyiriza canke ugiye kuzoja he?
Kubera abasi iyo sekisiyo atayihari.
Sekisiyo y'ubumenyesha makuru.
Telekomunikasiyo.
Ni hehe wifuza kuzoyigira? Uramaze kubaza amashuri amwamwe wifuza kuzoyigira ko ayifise telecommunication hafi yaho uri wifuza kuzokwigira ko?
Hafi.
Ishuri wifuza kwigira ko ni iri?
Hehe. Ubutumbura.
Uti kuri test coming?
Barafite
telecommunications. Nizere ko bizogenda neza bigakunda. Ego Janine turi ku murongo wa telefone, abanyonyi biradishwa rya Amerika barafise ibibazo, barafise ivyumviro, kumbureka tubandanye twakira nabo baterere mu kiganiro. Hariho abo twabonye ku rubuga rwacu rwa Facebook bagukeza bavuga ati shishikara, komera, urashoboye, kumbure urosakanye, naho nyine urashobora kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook ukabona amwe mu majambo yo kugukeza bafise. Hariho ni n'ubundi butumwa nza kukubwira mu kanya banditse, ariko mbere yaho reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yitwa Trump. Uratwumva?
Aho neza, muraho neza, mwiriwe. Yego, radio y'ijwi rya Amerika ni radio yacu gatanu kuri gatanu. Janine Marie Jeanne, umeze ute? N'amahoro.
Janine uramwumva Trump?
Janine wiriwe neza, congratulations kandi
aragukeza.
Urakoze.
Janine ndagira ngo ngushimire cyane rwose babikoze neza cyane murabona mbere abafite ubumuga baritinyaga cyane ariko aho amareta y'ibihugu atangiye ubwisanzure agatanga inama ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga twaje kureba ko ubumuga ari mu mutwe sibyo ebo bahawe ikaze bahawe urugari ngaho ibazo mwigeme Janine namubonye rwose ku foto mwadushyiriye ku rubuga rwacu rwa Facebook yandikisha ikaramu kandi yatsinze ikizamini ngo mu gisoza umwaka w'amashuri icyenda mu wa cyenda urumva yateye intambwe ikomeye cyane kandi ngo afite n'intumbero yo kuzaba umumenyeshamakuru Janine ni ukuvuga ngo nashishikare inzozi ze zizaba impamo inzozi ze zizaba impamo ntabwo ari nka kera wasangaga abantu bafite ubumuga baguma mu nzu baguma mu bikari reka ubungubu basanze umubyeyi aheje n'umwana mu gikari kuko bafite ubumuga yanahanwa leta yacu idushishikariza gushora abana bose mu mashuri bakiga reba ageze ahantu heza hashimishije kandi Janine inzozi zawe zizaba impamo niba icyo ushatse kugeraho ukigeraho niba waravuze ndashaka kuzaba umenyeshamakuru akaza kuri radio yacu ijwi rya Amerika agakora amakuru ushobora kwisanga wahageze inzozi zawe zizaba impamvu nubishaka
amen
Janine barashaka kuziga mu Kamenge
yego kuri ETS Kamenge
have a telecommunication ijwi rya Amerika turabashimira cyane kandi namwe turabashimira ku mwanya mutanga abantu nk'abo bakamenyekana cyane mukomereza aho nuko
aho ubona Janine byari byaratugoye ku murongo ariko twamurondereshe urushinge turamuronga
n'ikoranabuhanga mwikoreshe
ego urakoze cyane ijwi rya Amerika turagushimiye nawe urakoze cyane Ahama rero Janine nari nakubyeye ko hariho ubutumwa butandukanye kuri Facebook ariko baratwandikira ubundi buraza kugutwengesha cyane buragusekesha mugani wo mu Rwanda hari uwanditse yitwa Bolinga Masanga yakwandikiye avuga ati uwo ni je nzomutwara abe umufasha wanje kugira ndamunezereze ubyumva gutega Janine ari abantu bagukunze Janine uratwumva hari abariko barakwandikira bavuga ko bagushimye kuri Facebook nibaza ko yari
umusanga
Allo Janine turi kumwe ubutumwa kuri Facebook urumva yuko bagukunze hari abagukeza hari abagukunda urumva baraguteye intege ubandanye amashuri rero utera imbere hariho abariko barakura aba benshi bavuga bati nkuko abivuze umunywanyi w'ijwi rya Amerika ati impamo zawe zizoba ubuhamya ni ukuvuga kumbure izoba intahe izoba ikintu abantu bazokwitegereza bakavuga ati yari yarabivuze ku iradiyo y'ijwi rya Amerika yuko ashaka kumumenyesha amakuru none yabibaye ati ikintu cyose ni mu mutwe umuntu yishi yihaye ihangiro arashobora kurishika ko ego cyane radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda reka tubandanye ku murongo wa telefone ariko kandi tuzose turi kumwe kandi na Madame Nadia Uwimana mwishira hamwe Vaillant Madame kumbure mu byo bamwe mu banywanyi bagiye baravuga mbere yuko nakiri umunywanyi akurikira icyo bivuze ko kumbure nicyo ushobora kubwira Janine ku murongo wa telefone turi kumwe
murakoze ubwa mbere nashaka ndamukete Janine kuko iyo ugendana ubumuga ushobora kwiga ugashobora guhitanwa n'abandi bana ubwa mbere hoho niteka kuri Janine kubona yaratoye ikibazo ubona yaririmbeye agahiganwa ataravye impamvu nyinshi bahuye mu ishuri ataravye mu kibano ingene hari hameze kuhaje yagize kuhaji agize kugira ngo ashike kuri ugo rugero niyo gu niyo kurata no kumwa kuhaja cyane ne kuhaji n'ubwo ngendana ubumuga narize amashuri kandi narahejeje narize na kaminuza ndayirangiza ama kindi nacho nokeza ishure yize ko kuvyo byo bajyara mworohereje ntibyoroshe ndabize yego ndabigisha nyine bamwigishije hanyuma ikindi nacho nyene no nokeza leta y'u Burundi kuko hariho ibyo iri kwirakora muri education inclusive mu kuronsa abana bagendana ubumuga amashuri bitagoranye nkaba nka Janine ishuri yifuza ryo kuri Tess Kamenge ndibaza yuko azorironka kuko leta y'u Burundi cye ku gisata cya education inclusive amashuri baraborohereza abana kugira ngo bashobore kujya ku mashuri kwiga ayo mashuri yego
kumbure
kandi ase kumanira ko haje azoshika kuri byinshi
yego
kuri byinshi cyane
turabashimiye mfasoni w'Imana kumbure murashobora gusangizana gusangiza amatelefone yanyu na Janine mwebwe muherereye Bujumbura kumbura hari icyo mwofashanya mwishyira hamwe ryanyu kugira ngo iyo itese Kamenge yifuza kuzokwigamwo bishobore kumworohera murakoze cyane reka nakire ku murongo wa telefone umunyonyi w'ishuri cya Amerika Marcel ari ku murongo Marcel turagushimiye kwihangana uraho neza
uraho neza
muherereye ga Marcel
ndikigari mu Rwanda nk'isanzwe kiganiro cyane turagikunda kandi nagikurikiye
turagushimiye
ndashaka gutera intege no gushyigikira Janine ndetse n'abandi bose bagendana ubumuga cyangwa se babana n'ubumuga bacyumva yuko ubuzima bwarangiye oya siko biri ubuzima burakomeza iyo umuntu amugaye urugingo rumwe urundi rurakora niyo mpamvu mubona nk'ubu wenda iwacu mu Rwanda Janine ndagira ngo ntege amatwi yumve ukuntu ibintu byose bishoboka mu Rwanda mu mikino yose yaho umupira w'amaguru vole basket haba hari imikino y'abazima n'imikino y'abana n'ubumuga ivuze ngo nabo kuba leta bahagarariwe kandi kuva mu nzego z'ibanze kugeza ubwo kuva ku mutumba nk'uko wanyu mubivuga kugeza mu rwego nshingiranganji mu badepite abashingamateka nk'uko wanyu mubita buri rwego ruba rurimo abahagarariye abagendana ubumuga nk'uko wanyu mubita cyangwa se ababana n'ubumuga none rero Janine ndashaka kugutera intege nkubwira ngo bandanyirizaho urugero naguha nuko ikiganiro cya leta wabashije kucyitsindira ubwawe ku giti cyawe nta muntu kigufashije uragikora uragitsinda neza congratulations kabisa felicitations kubera ko ni ikimenyetso cy'uko mu mutwe hawe hakora uretse no kuba no gukora ku iradiyo ng'umumenyeshamakuru wanayobora minisiteri y'itangazamakuru cyangwa se ubushikiranganji bufite itangazamakuru mu nshingano birashoboka kuko bariya nta kindi bakoresha ni uko bize bakabitsinda bakabishoboka nawe uri kwegeka rutsinda ejo hazaza komera kandi ukomerezaho tukuri inyuma haba mu mbaraga z'isengesho haba no mu bindi buzima bundi muri rusange ntihazagire guca intege kandi wumve yuko ibyo wakoze birashoboka n'ahandi hatari aho ngaho uzahagera ushobora kurenga gukora ku iradiyo nawe ukagira iyawe ukaba umuyobozi wawe ukaba nyirayo wakoze rwose kandi ukomerezaho
uvuze neza cyane Marcel aho ikigali mu Rwanda turagushimiye Marcel avuze ibikomeye ati buri rwego ruba rukeneye umuntu ruba rufise umuntu agendana ubumuga kandi ivyo biratera intege ku baba bari inyuma bagendana ubumuga bavuga bati ko yashitse hariya nanje ndashobora kwashika kumbure rero Janine nkuko Marcel abivuze ushobora kugira radio yawe ukaba wa mbere yashoboye kugira radio yiwe canke yayoboye ubushikiranganje bujejwe hanahana makuru n'ibindi byinshi ushobora gushika ko ego ku murongo wa telefone ndumva hariho ubundi muri wanyi nubwo telefone itari kiracamo neza ariko Janine uri kuratwumva turi kumwe
Janine mu kibano twavuze yuko ubufasha buba bukenewe kwishure baba bakeneye gufashwa abagendana ubumuga ariko turazi kandi yuko hari ha bariko baragufasha muri kumwe ngaho hafi tubwire kumbure bamwe mu bagendana nawe buri munsi bagerageza kugufasha nabo nyine turabashimiye turabakeza nibande ufise muri kumwe mwama muri kumwe nabo nyine kumbure tubamenye
muri umwanya nta nimwe turi kumwe
kwishure none ninda bari karagufasha kumbure kugusunika gatebe wa mufise umuntu mwaba muri kumwe biba bimeze gute
na mafisi mugenzi tuba turi kumwe
abagenzi bo kwishure hama muhira naho kugira ngo utahe muhira naho nyene n'umuntu wo kwishure agusunika gatebe canke ufise umuntu mu muryango ufise umuntu muhemba biba bimeze gute
n'umuntu cyera nyene andira agaserivise ko cyane ko nyera
kwishure birahambaye ufise abagenzi bameze neza cyane bakwitayeho birumvikana ko mu kibano bakwitayeho cyane igo hamano mu kibano mu rugo birumvikana ko nabavyeyi nabo nyene umuryango babifisemo uruhara kugira ngo bagushigikire ushobore kubandanya amashuri
atari ubute nyene bubako
none hari amashirahamwe akwegereye hafi habari ingozi canke muramvya uhora witura iyo ukeneye gufasha hari amashirahamwe akwegereye afasha abagendana ubumuga aho hafi yawe kumbe reka duhindukire kuri Madame Uwimana Madame Uwimana amashirahamwe nk'aya y'iwanyu mu gihugu hagati ariyo wewe ukija ku ishure naya he mashirahamwe yagufasha canke nihe nzira washobora gukoresha ukeneye imfashanyo uvuga uti kumbure ndakeneye agatebe ndakeneye icyuma runaka nibande witura muri kino gihe ayo mashirahamwe arahari kugira ngo abantu babaje nyine babiture
igihe nizemo navuga nti kiratandukanye n'icya Janine kuko je igihe nizemo nta mashirahamwe yagwiriye kuko nta mashirahamwe mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ndaheza premier muri 2001 hama ndaheza segonde muri 2009 amandaheza yunivesite muri 2014 aho se navuga ni jewe then abagize amahirwe abavyeyi bari baratahuye ntibankumira baramfashije ko bashoboye barangiza bakantwara mu shure bateye idoze aho byabikenewe nashobora kuhacika bakamperekeza mara ku ishuri bakamperekeza hari muri segonderi muri primeri ho niga muri interinari ariko segonderi abo tuvukana baranjyana bakanimenya ko bandindira ntibansige
ikibano
cyarabaye
iryo shirahamwe ryawe ryanyu riri mu gihugu hagati naho nyene canke riri Bujumbura honyine
ishirahamwe ryacu riri Bujumbura ariko turakorana n'abandi mu ntara hagati
ego reka dusozere ikiganiro muri sangacu muri kano kanya reka mpakaryo Janine kumbure niba hari ifise akajambo kanyuma canke impanuro woha urundi rwaruka rumeze nkawe rugendana ubumuga w'urubyirikiga Janine majambo make dusozera
impanuro neza bake nk'aba bakomeye ndabahanura yuko bobajyana ku mashuri kuko umuntu agendana ubumuga arashoboye
urakoze cyane arashoboye koko hama namwe mufasoni masegonda make akajambo ka nyuma habari impanuro ku nzego ku barezi mu kibano n'ahandi amasegonda make akajambo ka nyuma murakoze
akadamu kanyuma nako gukeza abavyeyi ba Janine nako gukeza leta y'u Burundi ifasha abantu bagashobora kuronka amashure nako gukeza kandi ishure yigako ariko kandi nkatebize abavyeyi n'ikibano kugira ngo ibintu bikomere ugendana ubumuga kuko turashoboye cyane.
Yego, murakoze cyane rwose. Mwariko murumva ni Madame Nadia Uwimana umushyirahamwe Valiant i Bujumbura rifasha abagendana ubumuga. Mwumvise kandi na Janine iremo kwishaka umwigeme w'umurundikazi agendana ubumuga yifuza kuzoba umumenyesha makuru mu mwitege azobiba koko. Ndabashimira mwe banyonyi bijwi rya Amerika mubandanya guterera ibibazo n'ivyumviro haba ari ngaha ku mirongo ya telefone canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndashimiye na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye.